ndanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miliyoni za nshuti muri kumwe natwe mu biganiro by'uno mwanya muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe zimwe zimwe mu ngingo y'ivyo nabateguriye.
Iyo ngingo jenda ya kiraneza ukorera hantu uri mu gihugu utegerezwa kumenyekana detika kumenya
batuha kutwacu batudusahura tawo twivye n'ukuri byo bavyiza ko natwe twokora tukagira icyo dufashije muri meri tukaza turariha natwe bakatureka tukadandaza nk'abantu vrema.
Abanyi bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura i Burundi bavuga ko bakiri umugambi wa leta wo kwandika abadandaza bose bakora ko kazi ataho banditswe. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hato hagataho mwari muzi yuko umuntu agendana ubumuga bw'amaboko ashobora gukina umukino wa taekwondo akanatsumbya n'abakomeye.
Hariho nka exercice abasaba amaboko abiri bica bisaba ko ushiramo ingufu kugira nawe ukorane n'abandi ukakoresha ukuboko kumenya ugasanga uhagiye muri ritmi imwe n'abandi.
Muri kino kiganire rero tuza kubabwira ivyo musore yitwa Parfait Hakizimana yatowe mu bandi yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda atogwa mu bandi ngo aje mu higanwa gisi yose rya taekwondo ry'abagendana ubumuga rizobera Londres mu Bwongereza muri kuno kwezi. Nimuze gucikwa n'ivyaranze ubuzima bwiwe azo ari mu mpera za kino kiganire. Ariko imbere y'ivyo byose ndabemereye ingenzi wacu Aloise Bigirimana banza tubwira amakuru avuga irya nino.
Tuyahere kuri iyi nkuru y'ubwicanyi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamerika kuva kuri uyu wa mbere baracarondera kumenya icyatumye umutama ageze mu zabukuru afata ibikoho bikomeye agacucagira amasasu mu bihumbi by'abantu bari mu gitaramo cy'indirimbo mu gisagara cya Las Vegas muri Leta ya Nevada. Igipolisi cy'inyamira mabi FBI kiramaze kwamirira kure umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisilamu wamaze kwitirira icyo gitero. Uvuga ko umunyamerika w'urukoba rwera w'imyaka 64 azwi ku izina rya Stephen Craig Paddock yari amaze amezi make yinjiye mu idini rya Kisilamu. FBI irabeshuza ayo makuru ikavuga ko ata n'ikimenyetso na kimwe yabonye kuva ku byo ICC ivuga. Gushika ubu abantu 59 nibo bamaze kumenyekana ko bafuye abandi 527 barakomereka ibitigeze kuba muri icyo gisagara cya Amerika kizwi cyane mu birori by'inkino no kwinezereza. Ibyo bitigiri biruta iby'abantu bafiriye mu nzu y'ubutambiro mu gisagara cya Orlando ni muri Leta ya Florida mu mwaka wa 2016 aho abantu 45 bazize ubuzima mu bwicanyi busa n'ubwo. Perezida Donald Trump mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa mbere ntiyigeze avuga ku kibazo cy'abantu bahabwa uburenganzira bwo gutunga inkoho zikomeye n'icyiterabwoba. Icyo yavuze gusa ni uguhamagarira Abanyamerika kwiyunga. Kuri Afrika impunzi z'Abanyarwanda zitarenga 11 gusa ku zishika 9,200 zizwi n'amategeko muri Congo Brazzaville nizo zimaze kugaragaza ko ziteguye guhunguka mu Rwanda. Abandi ntibarota batahuka mu gihugu cyabo cy'amavuko bavuga ko batizeye ubutegetsi bw'i Kigali. Amareta ya Congo n'u Rwanda hamwe na HCR barongeye kwibutsa izo mpunzi ko iminsi isigaye iharuye kugira ntibazobe bacitwa impunzi muri Congo Brazzaville. Kubw'umushikiranganji wa Congo ajejwe imibano Antoinette Dinga Zondo kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2018 uza impunzi zose z'Abanyarwanda zizoba ziri ku butaka bw'icyo gihugu zizoba ziharurwa nk'abahaba batagira ibyangombwa. Avuga ko amategeko ari yazoca akurikizwa. Ariko ku bwa Dr. Eric Ndayishimiye n'umwe mu mpunzi z'Abanyarwanda baba muri icyo gihugu avuga ko impunzi nyinshi ziteguye gufata inzira yo mu ishyamba mu gihe hofatwa ingingo yo kubasubiza mu Rwanda ku nguvu. Iyi nkuru tuyikesha umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Brazzaville Nguela Ngusu akorera serivisi y'Igifaransa aha ku ijwi rya Amerika.
Na Aloise Bigirimana arakenuye tukibutsa kuri radio ya Amerika muri ko murumva muyumvira ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ari mu Rwanda mutwumvira ku FM 104 n'ibice 3 bashobora kandi kumva iganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet ya cyari wezi tata kaburungu radio yacu VOA kaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze nshuti bakunze ibijo rya Amerika.
Wanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara ni cyanyu.
Kuva kuri no wa kabiri mu Burundi hatanguye isekeza ryo kwandika abadandaza bakuru urucuruzwa rutanditswe bahejeje kwandikwa bazoca bahabwa inomero ndangamudandaza. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Bujumbura Eroje Wirikaneza atubwira byinshi kuri ino nkuru.
Iyo sekeza ryatanguriye ku mugwa mukuru Bujumbura rizomara iminsi 15 imbere yuko ribandaniriza mu zindi ntara zo hagati mu gihugu. Ikigo Berge yaje kwegeranya amatagisi n'amakori gihamagara abadandaza batazwi n'amategeko kwitabira icyo gikorwa no kubahiza abazokirangura. Julius Bucumi hajeje upereza muri Berge arasigura zimwe mu nyungu iriyandikwa rizogirira buryega.
Biratuma abantu bava mu ibarabara bakamenyekana bakagira ahantu bakorera hazwi hanyuma leta uburusho ihabandi nabo nyene igashobora kububaronsa. Ubwa gatatu nuko abo bantu bagwiza tunga badandaza bafise uruhara cyane mu guterera igihugu amikoro manini no ku matagisi n'amakori aba yatojwe. Abagwiza tunga bamenyekanye bagatanga ikori biratuma nayo nyene imigambi leta irangura Yesu nunura.
Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya uko imwe mu migwi isabwa kwiyandikisha yakiri ingingo maze rihera muri zone ya Buyenzi hagati mu gisagara cya Bujumbura hari amagaraje menshi bakora imiduga.
Iyo ngingo jenda yakira neza kubera mu bisanzwe ukorera ahantu uri mu gihugu utegerezwa kumenyekana detika kumenya n'ibisata bitandukanye mu mwokora na bikabamenya. Iyo ngingo jenda yakira neza ije hageze nico gituma nacyo twari twafashe ingingo yuko twiyunga ahubwo tukaja kwimenyekanisha yuko dufise ishira hamwe ryitwa association civile. Urabona ko twebwe twiyungunganije ingene hasa neza turafise fond dukotiza kugira ngo aha hantu tuhafate neza hagume hasa neza.
Twe na noma vraiment turiho ni baze vraiment turabumvirize gihe badushikira ngaha natwe nibyo dukeneye kugira ngo leta tumenye ko turiho ibyo tugomba gukora vraiment idufashe turako toronka mwakantu nkudusupana amasarubeti umucyana burema twabonye uradufasha leta idufashe mudushikize ubutuma bwacu turabe ko yo dufashe.
Eka namwe mu bakenyezi badandariza mu ibarabara bunga mujyabo bafundi imiduga
nukuri byanezereye cyane kuko ni byiza bo badufashije kubera twuma turiko turiruka mu ibarabara batuha kutwacu batudusahura tawo twibye. Nukuri byo babyiza ko natwe twokora tukagira icyo dufashije muri meri tukaza turariha natwe bakatureka tukadandaza nk'abantu vrema bo babakoze Imana irahezagi
ahatudaraza twemerewe mategeko si byiza ko baradufata umupolisi wese arengana yambaye za civile cyangwa shadufata nk'igisuma gashaka kubwira ngo ndagutwara kugufunga amaze kudutwara ngo adutwara kudufunga ntanadushikana gashya duca amahera menshi arengeje nkawe twadandaza nkoresha umutaye wa ve ntibantwaye muri beseri ndiha kuri meri ventinye rero n'undi ngo ni chef de zone yo ngaha muri meri yari yaje ubwa mbere atubwira ngo nitugure amajire ngo amajire tuze turambara mu kugira ngo twemererwe mu ibarabara turagenda turabigura turatanga amahera 35 amajire turayafise muhiye ko yakoresheje ukwezi kumwe haciye ukwezi kumwe baciye batangura kuza baguma batwirukako y'amajire kandi tuyafise shatubwira ngo hari kidodo ngo bibagiye gushirako.
Bucumi nawe hagaruka kutundi turusho twirisekeza.
Biratuma kandi abanyamyuga bajya hamwe mu mashyira hamwe usanga bafise nabo bakoresha bazwi hanyuma bigafasha yuko abo bakozi bashobora koroherezwa mu turusho dutandukanye ari utwo kongererezwa amafaranga atangwa mu bigo bijejwe gutegekaniza abakozi kugira nibagera mu za bukuru batagishoboye gukora ako kazi bazokwikore ku tuntu baziganije bakirangura imirimo yabo.
Iyo mirimo batazokwisunga urutonde rushasha mu kuyirangura, ubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura burabagabisha. Hamadan Nkurikiye, umuhanuzi mukuru w'umukuru wa mbere ya Bujumbura.
Twebwe nk'abajeje intwaro dukeneye abantu bose ibyo bakora mu gisagara tuba tubazi. Umuntu atazwi n'inzego z'igihugu, uwo muntu tuba tuzi ibyo ariko arakora. Cyo gituma itwasanga twakora mwuga tutazi mu gisagara tuzomubaza cyangwa tuvyugare ibyo umuntu byo tujejwe iminsi yose kwirukirana ubuzima bw'abanyagisagara. Umuntu atazo kwitabira ku kamo twebwe nk'abajeje inkwa tuzopata izindi ngingo, kuko nababwiye ikibazo kijyanye n'umutekano. Kandi icyo umutekano nacyo umunyagihugu wese ahamagariwe gukora ku buryo umutekano umusimbatara.
Amatohoza yakozwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka n'ikigega c'isi FMI yerekana ko mu bihugu bya Afrika iri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara n'u Burundi burimwo urudandazwa rutanditswe rugirira akamaro abantu benshi cyane. Amahinguriro hari muri urwo rugero yinjiza hagati y'ibice 25% ku ijana na 65% ku ijana mu bigega by'ibihugu ku mwaka agahakazi ibice biri hagati ya 30% ku ijana na 90% ku ijana abantu batari mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi. Ikigega FM cyasabye ama leta koroheza bukebuke bene ayo mahinguriro nko mu kuyaronsa umuyaga nkuba hamwe no kuyafasha kuva mu gifuri. Eroje Urika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Hello Jolika Neza, urakoze. Unaho ya nkuru ya wa musore yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda ariko yitegura kuja guhiganwa mu higanwa mpuzamakungu rya taekwondo ritegekanije kubera London mu Bwongereza kuva ku magenekerezo ya 15 gushika ku ya 17 muri kuno kwezi. Muri make, Parfait Hakizimana avuka mu ntara ya Gitega, akaba yavutse mwaka w'1988 ariko mu 1996 ukuboko kwiwe bakuminjaguyemo amasasu aho yari mu ikambi y'abageranirijwe yabateshejwe izabo i Bugandana, gutyo ahakura ubumuga. Ivyo ntababwiye Désiré Hakizimana mu gihugu cy'u Rwanda araza kubigarukako na Parfait Hakizimana.
Uwo musore muri kino gihe ariko arimenyereza hamwe na bagenzi we mu gihugu cy'u Rwanda, yatanguye urukino rwa taekwondo yifinira akurikira abakuru biwe. None uno munsi amenyesha ko urukino rwamaze kumuja mu maraso.
Natanguye ngenda nkurikira abandi kuko twaba kumusaga mu kambi y'igisirikare, nabona babikina abakuru banje naye nkakurikira. Nkuko mubibona nari ngwaye kuko ngendana ubumuga, afise ubumuga.
None ga parfait, umuntu afise ubumuga koko aragira ukino rwa taekwondo tubona rusaba gutera imigerere bimwe bikomeye cyane?
Mu ncamake taekwondo ahanini amanota menshi ava ku maguru, dukoresha amaguru cyane, ni nacyo gituma nagumangira ko haje yo gukora kandi na metre wanje akakabinyumvisha ko bishoboka. Ndasanga nabyisanze mu nyine, ubu numva ni yarenze ndakina uko bisanzwe nk'abandi.
Kubona Parfait Hakizimana afise ubumuga amenyesha ko yamaze kuvyakira, ahubwo ikimuraje ishinga no gukora cyane kugira n'abadafise ubumuga bashobore gukora cyo kimwe mu myimenyerezo.
Ahanini nta kinini ibintu warakiretse ko hariho nk'ama exercice abasaba amaboko abiri, bica bisaba ko ugerageza gushyiramo ingufu kugira nawe ukorane n'abandi, ugakoresha ukuboko kumenya ugasanga uhagiye muri ritimu imwe n'abandi.
Abamugaye si benshi bagira taekwondo, mbega birakorohera kwitegura uri kumwe n'abandi atabumuga bafise, wewe ufise ubumuga?
Umuntu wese agerageza kwiha icyizere mu mutima wiwe iyo yagiye mu kintu agikunda. Ku rwego n'abandi ko ntibikintera ingorane kuko ndafise abanyeshuri nigisha, mfise krebe n'i Bujumbura, nayo ifise krebe n'ubu ndafise krebe mu nkambi ya Mahama. Rero gukorana n'abakomeye narabimenyereye kuko no mu krebe nakuriyemo twakorana n'abakomeye nta kibazo.
Uko gukora cyane nibyo byatumye Parfait Hakizimana aronka uburenganzira bwo kuzoja mu ihiganwa ry'isi yose rya taekwondo ry'abagendana ubumuga rizobera i Londres mu Bwongereza kuva igenekezi ya 15 gushika ya 17 za kuno kwezi. Amenyesha ko igihe yabimenya akamwemwe kabaye kenshi.
Maze kubimenya tubifashijwemo na Federation y'u Rwanda, baradushimiye cyane, baradusaba yuko twoza tukitegurana n'abatlete babo tukazoja guhiganwa muri icyo gikombe cy'isi yose kizohuza abagendana ubumuga muri para taekwondo. Kandi turizeye intsinzi kuko imyitozo ni myinshi, turafise igihe kinini cyo kwitegura.
Uvyumvise akamwemwe nk'umuntu ari mu ikambi y'impunzi byagenze gute?
Naryohewe cyane, ndumva no mu mutima yuko n'abagendana ubumuga dufise abatwiyumvira kandi batwitayeho. Dushimira na Midima na Haseri nyene igerageza kudushyira mu bandi, na leta turimo iduhubwo uburenganzira kugira ngo dukine, kuko iyo tutaja muri iyo mikino nk'abandi twari kumenyekana.
Uno musore asaba bose bagendana ubumuga kutihebura kuko nabo nyene bafite ibyo bashoboye
nk'uravye nko mu bihugu ibi biteye imbere bo baravyitabira baritabira imikino y'abagendana ubumuga cyane gose mugabo twe muri ibi bihugu byacu ntiturabona yuko abantu bafite ubumuga boshobora inkino mugabo turibesha kuko nasanze ahubwo bakwiye guhaguruka nyine nabo bagakora kuko byose birashoboka
parfait hakizimana yizera ko muri izo nkino azohungukira ubumenyi n'abagenzi kandi akamenyesha ko ahirondre azohakura insinzi ezira tunyimana imahama ijwi rya Amerika.
Nakabari wa mwanya tubashikiriza ikiganiro c'ivyo abanyedini baba bagona kungorane zitandukanye dusanga mu kibano. Mugenzi wacu Diane Ndonse yashimye kugaruka ku munsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru muntunge uwo munsi wahimbaje ku munsi wa Mungu. Abari mu madini atandukanye baravuga ko bafasha muri rusangi abageze mu zabukuru, ariko barasaba leta kubafasha kuko bavuga ko basa nk'abaherewe atazi ubishoboza. Mbega abo muri leta bo bavuga iki? Reka Diane Ndonse tumuha akanya yakira abatumire bari kumwe hama baduge ku ijambo.
Dutangure twakira abatumire bacu. Joseph Ndayisenga, umuyobozi mukuru ajejwe gushigikirana mu bushikiranganji bujejwe agateka kazi na muntu imibano n'iterambere ridakumira, turabaramukije.
Mwaramutse neza.
Twakire n'umushingwa manza Isirahenda Cyril Fresh afise n'ikigo kijejwe gushigikira no guherekeza abageze mu zabukuru hamwe n'imfuvyi Fast Power, na mwebwe turabaramukije.
Turabaramukije mwakoze kudutumira.
Muri kino kiganiro kandi twari twiteze umwe mu baserukira amadini n'amasengero Haruna Nkundu Wiga wo mu idini rya Islamu, tukibutsa abatwumviriza ko uno munsi tuza kuvuga kujyanye no kwitwararika abageze mu zabukuru. Tutangure twumviriza Musenyeri Raste Bigirimana arongoye diyoseze ya Bujumbura isengero rya Anglican, avuga ko abageze mu zabukuru isengero rya Eglise Anglicane risanzwe bibafasha muri rusange.
Ego, turafise amashirahamwe, turafise ishirahamwe ry'amashengero mu Burundi Senebe, turafise urunani dukoreramwo dugashobora kugwanya indwara, kugwanya ubukene, kugwanya sida, urunani rwo guharanira amahoro. Nibaza yuko dushobora no kwiyumvira ku runani rw'ukugwanya ubukene no gufasha aba bantu bari mu ibarabara. Nibaza ko hariho ubushikiranganji bwitaho abantu nikora abatishoboye. Ubwo bushikiranganji cyifuzo ngira ngo bakoranye neza mu ntwaro yo hagati mu gihugu, leta ikaraba ubugene yo dutuma ko tugakorana, tugatanga ibyiyumviro, tugatura ubugene twakorera hamwe. Mu bisanzwe turakora ariko ingorane mwese usanga akora ukwiwe n'ugakora ukwiwe. Ingufu ziratatanye rero. Nibaza yuko hamwe leta kandi irabishoboye ikadushyira hamwe abanyamadini, amashengero, tukigira ikibazo hamwe, hanyuma tugakora sinergi, tugashyiraho mbere umugwi ngo bikurikirana. Nibaza yuko iki kibazo cyokemuka.
Ego, mwebwe mwaserukiye ubushikiranganji bwo gushigikirana ubushikiranganji bw'agateka kazi na muntu n'imibano hamwe n'iterambere ridakumira. Joseph Ndayisenga, abo bantu hano mu gihugu bashigikiwe gute?
Abo bantu bageze mu zabukuru twabashyira mu mice kubiri. Hariho aba bageze mu zabukuru mu buzima bwabo bwa misi yose, bari aba twavuga tuti abarimyi, n'abandi aba bacane cyane baba bakora aho twavuga tuti bakora mu bisata bidatunganijwe neza, icyo twakwita le secteur informel. Hagacya baro n'abandi baba bageze mu zabukuru, bari baba bakozi ba leta cyane abandi baba bakora mu buzi butunganijwe neza, icyo twita le secteur structure. Abo ba mbere rero baba bari birimizi cyane bakora utundi dukorwa dutandukanye mugabo batari aho twavuga tuti ni igisata gitunganijwe neza. Ibyo tubakorera abageze mu zabukuru twavuga ko ubwa mbere hariho ibyo tubakorera kugatwe kabo cyane tukabibakorera bivanye n'amashyirahamwe cyane n'ibigo bibashigikira. N'amashyirahamwe n'ibigo bibashigikira hariho abo tuba dufitaniye imigenderanire, twarasinyaniye amasezerano. Abo rero kenshi turabashigikira mu kubaha agafashanyo kumaha ku mwaka, hanyuma tugafasha mu byerekeye ibyo kuriha nk'amatara n'amazi, ndetse tukanashigikira nk'iyo hariho imfashanyo bakuye hanze kugira ngo ntidushobore kutozwa makori
ile isirahenda musanze muri umushingwa manza abo bantu bageze mu zabukuru bashigikirwa nkuko amategeko koko abitegekanye
mu bisanzwe amategeko nta yaharahagije ubwa mbere ho kandi aricyo twama dusaba nuko bahitegeko nibagenga koko rigenga bageze mu zabukuru
azaba ari umunsi wahariwe nkisekeza ryo gutororokanya ibyo abantu bashobora gufashisha abatishoboye rero
ego nuko ndiko ndabivuga kumbure iyo ntegoro yitegeka itara herangwa ije mu ngiro
umushingwa manza isirahenda siri fresh avuga yuko bakwiye kuva muri cyo kivunga cy'abatishoboye bakaja mu mugwi wabageze mu zabukuru nkuko n'umunsi mpuzamakungu bahariwe uhari ku isi nzima icyo ntimuracyumvira ko naco
murabona ko iyo uri kuratunganiriza abantu bose umwe wese araba ibimura urabona turi ko turaraba tuti hari abakunda tukunda kubiganira avuga ati yamara abana bari bakwibushikiranje bwabo gusa yamara abageze mu zabukuru bari bakwibushikiranje bwabo gusa yamara abagenda no mumuga bakwibushikiranje bwabo gusa yamara bakenyeze yakwibushye yamara usanga ari ibintu byinshi bacu usanga rero twebwe uko tubyumva nuko haje itegeko naho riba rifata abatishoboye muri rusange riberekana ko umwe wese bivanye nuko atishoboye barerekana icyo ategerezwa kuronka mugabo rero kiranonoho hariho ibizoza biraba nkaba bageze mu zabukuru gusa
nivyo dushaka ko twova mu kivunga bavuga tuti we ku mwana kivuga gushika ku myaka 5 bavuza reka numugeze mu zabukuru nimba bahera kugeze ku myaka 63 cyangwa 70 avuzwe ku bundo aho nkagaruka nkavuga n'irindi tegeko rero nuko adakunda kubimenya batabikurikiza nuko mwibwirizwa shingiro ry'Uburundi dufise no munsi ari ingingo ya 66 iravuga neza yuko umuntu wari we wese ategerezwa ubaha kufasha n'ukugaburira umuntu wese ageze mu zabukuru bavuze kugaburira rero si bifungurwa gusa ibintu byose ko nacyo wakije umva rero ikintu ingingo yanditswe mu ibwirizwa shingira ariyo bwirizwa rikuru ya yose yategerezwa gukurikira
iwanyu mu ntara
tuyagira mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
twavuze ko hari mutumire umwe mu baserukiye amadini n'amasengero mu idini rya Islam haruna nkundo wiga atashoboye gushika ngaha yari yavuze ko mu bisanzwe nabo basanzwe bakora ibyo bikorwa byo gufasha ariko basanzwe babikora muri rusange rero ngira ngo bashobora kuvangura abo bageze mu zabukuru bakagira uburyo bafashijwe mu buryo bw'umwihariko
kwabwira ndamuremeshe ndemeshe n'abariko baratwumviriza kuko uretse n'igihugu cy'u Burundi gusa dusanzwe turi no mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afrika muri iryo shyirahamwe rero nuko hariko harahejeje no gutegurwa harimo tugeze mu gihe cyo kwemeza hariho amasezerano ingingo ziza ziyongera kuri ajya amasezerano ya Afrika ajijwe gatakazi na muntu icyo bita protocol hariho n'izibiri imwe ijejwe abagenda n'ubumuga mbere agati ya kazi na muntu kiharije abagenda na bumuga huko gwiki nuko muzi ko twana amazi kwemeza amasezerano mpuza makungu arabo gati ya kazi na muntu agenga agati ya kabagenda na bumuga hariho rero na niyo yindi ngingo yindi protocol igenga abageze mu zabukuru yumvikana ko vuba biko bizokwemezwa n'inama y'abakuru b'ibihugu bazemeje rero n'igihugu cyacyo cyose kiri muri iyo shyirahamwe rya Afrika kiraheza kigaca gishyira mu ngiro itegeko rijyanye n'ibyo cyumvikana ko rero amategeko ni ngombwa ahabe mugabo rero naho yoba atarahaba twe tuvuga tuti ni ngombwa ibikorerwa abo bantu bageze mu zabukuru navyo nyene bibandanye bikorwa
ni bato nk'ibi by'iwacu aha batunda uza gufata bisi umuntu arenze imyaka ini yategerezwa guca agenda buno nyine akinjira
n'ubu niko biri
oya hari aho batabyubahiriza Nama nagiye kubiraba kuko birambabaza gose. Ugasanga ari ku murongo umuntu w'imyaka 40.
Isigura ko abantu badatahura badatahura ubwo buzima bwo umuntu
ageze nico ki cyangwa ugasanga umwana muntu zari aricaye umuntu akiri mutaricaye na ugeze mu zabukuru arahagaze. Ari ahantu hahurira abantu benshi. Na urero gwa rukundo mwenye lukuru ya tituka, ayo tuwa iduke na yuko tuvula.
Mugutela tura angiza kino kigani ilo, muro mguwa baanu bageze muzabukuru, batagira au mmigyangu waba mwacha nye bakabula, ingene waba hu bakaja, kugeza hu baja gusega. Harimo na baba bari wafise, bari bashoboye kwibesha hu baba arakoze nk'ubuzi, mbega nta ngorane zihari z'uko abantu bategekaniriza ingene bazobaho mu busaza bwabo.
Burya barundi turagoye. Turagoye kuko sinzi ko tukigendera wa mwibutsa ngo amavuta y'umugabo na yamuraye ko kuko usanga umuntu agifise utuguvu ugasanga ari kuziganya mugabo kuziganya ukamengana kuziganya munda ugasanga sinzi ko namyambira nti wofata umunanwa ibiyeri bibiri ku munsi na brochette cyama cyupa ne yugwa ku munsi ugacumubaza uti kukwezi ugacuraba amafaranga yagiye ufate ku munsi hagiye naho ufate ko hagiye 2000 gusa kwezi hagiye 2024 oyi 2060 kwezi ugacuraba none ko ku kwezi hagiye 2060 hari 10,000 waziganije ushakubwira kwa Kenya ago wadafite cha ziganya hama rero ndetse nivyo sinzi namwege sinaje kugira amatohoza mugabo urashobora gusanga hariho abantu ufate gasanga hari amashure cyane cyane nka yabigenga hariho ya mavuriro yabigenga ashaka kuba harimo naya maradio cyangwa ibindi sindabizi ukabaza uti mbega abakozi banyu barategekanirizwa kazoza muri ibuka no mu makomine ko hageze kuba ingorano ugasanga ari komine imaze n'imyaka 10 abakozi babo batigeze bategekanirizwa kazoza umva ico gihe ugiye kugera mu zabukuru uza kurondera icyo uhabwa kandi nawe atacyo watanze byumvikana ko rero tugira n'Imana amashyirahamwe abijejwe bacancenza INSS bariko baragendera intara zose basigura ibi bintu byo kumva ko abantu bose bategerezwa kwitegekaniriza kazoza
ariko ngira ni ngorane zijanye nibura ry'amategeko cyangwa ukutubariza amategeko ajanye n'akazi
urazi ko ibintu byose bifatira ku mategeko aho rero mbona yuko hategezwa kubaho ububasha bwa leta bugushyira aya mategeko kuguhimiriza no guhakara rero nko mu bihugu by'Iburaya yuko iyo umuntu agiye mu karuhuko k'akazi aratamba kuko abazi ko agiye kuronga uburyo bwinshi yiziganirije nubwo leta yamuziganirije nubwo umukoresha yamuziganirije kubera leta bayishyize amategeko y'uko ateza kuziganya menshi na leta ikamuziganiriza n'umukoresha ikamuziganiriza rero ibi twifuza yuko tugira amategeko y'ukubahiriza no gusugira abageze mu zabukuru no kugira dutegure kazoze k'abana bari ubu n'abataravuka birazoheze ubuzima neza
waseruki ya leta ngira agiye kubishikana imbere kugira ngo aya mategeko ashobore kujaho
ego ariko no kubyumva neza kuko n'amategeko ariho abakozi benshi usanga atayo bazi cyangwa abakoresha bakayirengagiza bayazi ugasanga by'ukuri ntari karakurikizwa mugabo rero birumvikana ko kuri uyu wundi mugwi cyane cyane wa mbere ari kuraba ingene hojaho by'ukuri amategeko kugira ngo n'abadakorera leta cyangwa abadakora muri bisata bisanzwe bitunganijwe nabo nyene baronke ingene bahimirizwa kugira bitekanirize kazoza
twibutse ko muri kino kiganiro twari twiteze umwe mu baserukira amadini n'amasengero Haruna Nkundu wiga wo mu idini rya Islamu ariko ko atashoboye kuboneka dushimire rero abitavye ikiganiro Joseph Ndayisenga umuyobozi mukuru ajejwe gushigikirana mu bushikiranganji bujejwe gateka kazi na muntu imibano n'iterambere ridakumira turabashimiye ko mwitavye ubutumire
turabashimiye kandi ntitworekana kwifuriza umunsi mukuru mwiza bageze mu zabukuru kandi tumenyesha ko mu bushikiranganji wo munsi mukuru uzohimbazwa kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya gatandatu dutumire abegereye abari mu gisagara cha Bujumbura ko witabira
yego ngira kamo barakumvise dushimire n'umushingwa manza Isirahenda Cyril Fresh afite ikigo kijyeje gushigikirana no guherekeza abageze mu zabukuru hamwe n'impfuvyi
natwe turabashimiye ko mwadutumiye kandi turabemereye yuko ejo nahigeje tuzobitaba cyane cyane mugorani lagateka kwa geze mzabukuru nifuvi.
Tukibutsa ko twari ko tuvuga kubijanye no kwitwararika abageze mu zabukuru. Diane Ndonse na Indakiremesheje ndashimiye mwebwe mwese mwari muduteza amatwi ku ijwi rya Amerika.
Harakoze mgenzi wacu Diane Ndonse nanje na Diane nahazo mari kumwe mu kiganiro wanyu mu ntara kuvige cisa hinzwi ku masaha mu Burundi no mu Rwanda muhinga bw'ivyuma hariyo Innocent Kimenyi. Ku izina rero rya bagenzi banje bose turi kumwe tubishipurize kururanirwa mu banyi no mu vyanyu mugira umunsi mwiza.